cha Allah. Ndio uwezo wa Allah. Yeye ndiye kupenda. Ile niliruhusu kapitani Merindia.
Tulikumuhana wanyapigendera Afsa Moss muri kariti ya Mutangano zone Gihosha komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Umuvyayi wiwe akikujwe n'umuryango incuti n'abagenzi ariko ari umudugu twaye kiziga c'umukobwa wiwe agiye guhambwa.
Mwemene wakwenda kesho. Lakini wewe umeona mtangulie basi. Sikuliwe
Amosozi yuzuye mu maso yabuze amajambo ari buvuge ati niko Imana yabishatse nanje ndarekuye kibondo canje kuntanguriye nanje ndi mu nyuma ndiko ndaza ku mugoroba wa kuri wa gatatu ni umufasoni Mose yahekezwe rya nyuma yafubwe mu itongo ry'abapfuye ryagenewe abayisilamu riri mu gisagara cha Bujumbura. Sheikh Sadiki Kajandi atwara umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu niwe yarongoye imihango.
Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Sheikh Kajandi yibukije ko Imana yonyene ari ifise ububasha bwo kwaka ubuzima kiremwa muntu. Yasavye abarundi bose guhagarika kwicana.
Nguyu mushikacaragiye umushinga mateka wa East Africa Community Hafsa Moss aragiye tukimushaka. Aragiye atanisha umutwe. Aragiye atagwaye kukabonero kuguhohoterwa. Arishwe bunyamaswa mbegu yaho wiki mbega kwa abantu bose bamuvuga neza mbega kwa tawe yatoteza kwa tawe yabwira nabi ko yavugisha wari we wese ko yaramutse wari we wese mbega ho wiki muntu wese ugifisa gati matare ko kwica uramenya yuko uzohura na rurema nitugeze ngaho ukwica ni bibi ukwica namahano ukwica ni shetani ukwica ni gicumuro nkuko uzoba wahirise isi yose nitugeze ngaho mu Burundi gusesa maraso na makosa gusesa maraso kugahotoro gusesa maraso munatacu muhoye ni ibara
abakoranya na Afsa Moss mu nama nshinga mateka Afrika y'ubuseruko yara bibukije ko yari intwari yakunda kazi mbere nico cyari cyatumye bamutora kubarongora umushinga mateka Leonce Ndarubagiye ageze mu zabukuru yabaserukiye yabivuza Moss zagendanira mu maso
twari twaramutoye ngo atubere ndongozi kuko muye yara hari groupe parlementaire ku gihugu Grupo parlamentari y'u Burundi uyu ni ari president wacu yarumuntu akunda kazi yarumuntu akunda ubuzima yarumuntu yakunda gushaza yarumuntu akunda kubana natwe akatworganiza tugakora tugashimirwa honorable Hafsa Moss ejo yatumenyesheje ko ataza mu nama aduze kumazishi murumwe aho ndabwira ko akunda kazi agarutse kumugoroba yadutelefonye umwe atubwira ati kireke ipindi cha TV ati baza kucerekana umuzi saa 3 nimwibagire kukiraba kubera gukunda kazi twamukunda cyane n'eje gutuma twari twaramutoye watubira indongozi turababaye cyane takidinofuka
mu mihango yo gushingura nyakwigendera Moss leta yari yaserukiwe n'umushikiranganje w'intwari bereye Serge Ndayiragije yunze muri abavuze imbere yiwe yanasavye inzego zibijejwe gukora amatohoza kugira ngo abishe Hafsa Moss bashengezwe mu butungane
abarundi bamwe ubu basigaye bihaye umutima w'ubukoko nawe yene ngira ngo turiko turaje inyuma wawo kuko nibikoko birabana mu ishamba kandi bitaza ubwenge ariko twe twahavuye tuje inyuma y'ibikoko kuko twataye umutima w'ubuntu nagira mpanure wowese afise umutima wo gusesa muri satare ataremye icare yumvire mugihe nawe ivyo mushikira akaburu wiwe nko muri uburyo byabaye gasaba nshimise yuko abijejwe bogerageza izimpozi zikibi bakazirondaho ziri hose hanyuma bakazi shengeza
Mufasoni Hafsa Moss yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana ku mugwa mukuru Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ariko amakuru yemezwa n'igipolisi nuko abamwishe bari mu mudugo ofisi parati y'igihugu cha Tanzania imbere yo kuja guserukira Burundi mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko yara uwo mukenyezi yaranguye amabanga atari make kuva umugambwe CNDD-FDD zadushitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 yatwaye ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru ubujejwe injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase yongera umuvugizi wa president Nkurunziza imbere yaho yari umenyesha makuru akaba yarakoreye amaradio menshi harimo y'igihugu iyo muri Afrika y'epfo hamwe na BBC y'abongereza Hafsa Moss asize abana batatu n'umwuzukuru umwe yari yavukiye mu manuka bw'u Burundi muri komine n'intara ya Makamba mu mwaka w'igihumbi kimwe 1964 Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.